Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Federica Nkundikije ateramije ibiganiro vyo munsi ku wa mbere ubu ni saha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiganiro vyacu vyo munsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutege amatwi mugenzi wacu yaduteguriye.
Frederic Urakoze, nshuti z'ijwi ry'Amerika, mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindi. Muri Libya, abantu bigometse ku butegetsi bareye batangaje ko bakuyeho inteko ishinga amategeko ari rwo rwego rukuru ruyobora igihugu. Ako gatsiko kayobowe na General Khalifa Haftar wari waravuye ku rugerero. Bareye bateye ingoro y'inteko ishinga amategeko i Tripoli bararasa, ngo bari bafite umugambi wo guta muri yombi abadepite bo mu mashyaka agendera ku mahame ya Kiisilamu. Ariko abadepite bose bari bahunze iyo nyubako bakoreramo mbere y'icyo gitero. Uretse inteko ishinga amategeko, abo bantu ba General Khalifa Haftar bigaruriye kandi bagenzura n'ahantu hanini mu nkengero z'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Tripoli. Iyo mirwano yo mu murwa mukuru yabaye nyuma y'indi ntambara yo mu mujyi wa kabiri Benghazi mu burasirazuba bwa Libya guhera ejo bundi ku wa gatanu, hagati y'abayoboke ba General Khalifa Haftar n'imitwe ya Kiisilamu. Intambara yahitanye abantu bagera kuri 80. Muri Nigeria, ikimodoka gitezemo ibisasu cyaraye gituritse gihitana abantu 4 mu mujyi wa Kano mu majyaruguru y'igihugu. Icyo gitero cy'iterabwoba kibasiye agace gatuwe n'abakristo. Ntawe uravuga ko ari we wagikoze, ariko abashinzwe umutekano baratunga agatoki Boko Haram. Boko Haram igifite abana b'abanyeshuri b'abakobwa 276 yashimuse mu kwezi gushize. Muri Mali, abategetsi b'ibanze 6, abaprefe 2 n'abasuprefe 4 baraye bahotowe mu mujyi wa Kidal mu majyaruguru y'igihugu. Umuyobozi wa MINUSMA, umutwe w'ingabo z'amahoro za Loni muri Mali, Albert Conders, yatangaje ko bishwe bunyamaswa. Abyamagana yivuye inyuma, avuga ko ababikoze bagomba kubiryozwa. Ubwo bwicanyi bwabaye mu gihe imirwano y'ubuye hagati y'ingabo za leta ya Mali n'imitwe itunze intwaro mu majyaruguru y'igihugu. Iyo mirwano imaze guhitana abantu 36 ku mpande zombi. Minisitiri w'intebe wa Mali, Musa Mara, yatangaje ko igihugu kiri mu ntambara yo kwambura umujyi wa Kidal inyeshyamba z'abatuareg bafashe abakozi ba leta 30 babagira ingwate. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abana riratabariza abana barenga 50,000 bo muri Sudani y'Epfo. UNICEF iravuga ko mu gihe gito abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko, 80% bo mu ntara eshatu zirimo imirwano ikaze, Jonglei, Upper Nile na Unity, bashobora gupfa kubera imirwano n'indwara zituruka ku mirire mibi. UNICEF irasaba amadolari 111,000,000 kugira ngo ishobore kugoboka abo bana n'abagore muri uyu mwaka muri Sudani y'Epfo. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, yaraye asabye abakristu gusengera akarere ka Balkani ko mu Burayi bwo mu majyepfo y'uburasirazuba kubera imyuzure itarabaho mu kinyejana kirenga. Imyuzure imaze guhitana abantu 37 muri Bosnia Herzegovina, Croatia na Serbia. Abandi bantu 1,000,000 yarabasenyeye bari ku gasozi. Muri Turikiya, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika Bekir Sahiner yarayatangaje ko amaze guta muri yombi abantu 25 mu rwego rwa nketi ku mpanuka yo mu cyumweru gishize mu kinombe cy'amakara kimeza ya Soma mu burengerazuba bw'igihugu. Abakurikiranyeho ibyaha by'uburangare by'umutekano byatumye abantu benshi bapfa. Iyo mpanuka yahitanye abantu barenga 300 ituma abaturage bajya mu myigaragambyo yo kwamagana leta. Muri Siriya, umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere General Hussein Ishak yapfiriye mu mirwano n'inyeshyamba mu murwa mukuru Damas ejo bundi ku wa gatandatu mu gicuku. guverinoma yabitangaje ejo, nyamara ntibisanzwe ko leta ya Siriya ivuga ko abasirikare bayo bakuru bishwe mu ntambara imaze imyaka irenga itatu. Mu karere k'icyicaro gikuru cy'ingabo zo mu kirere muri Siriya, hari hamaze iminsi habera imirwano ikaze cyane hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe Nusra ushamikiye kuri Al-Qaeda. Turangirize kuri Ukraine yitegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku cyumweru gitaha. Abakandida 18 nibo bazahatana, barimo Madamu Yulia Tymoshenko wigeze kuba minisitiri w'intebe, aza gufungwa na Perezida Viktor Yanukovych. Yafunguwe Yanukovych amaze guhungira mu Burusiya, amaze rero guhirikwa ku butegetsi. Mu matora harimo kandi umugabo w'umuherwe cyane Petro Poroshenko, afite imyaka 48, niwe baha amahirwe menshi yo gutsinda ayo matora. Poroshenko yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'imari kugera ku ngoma ya Perezida Yanukovych, ariko yaje guhinduka rero Perezida Yanukovych afatanya n'abamwirukanye kugeza Yanukovych rero ahungiye mu Burusiya. Ndabashimiye cyane, turongera mu kanya mu nshamake.
Arakoze mugenzi wacu waheje kudushikiriza amakuru. Tubibutse inshuti mwese ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cya interneti kuri adresse ikurikira: www.voanews.com/centrafrica. Mushobora kandi no kudushikiriza ubutumwa bwanyu bwose kuri adresse ikurikira: radio yacu @gmail.com, kuri Facebook na Twitter. Maze mukumviriza ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radio yacu. Ntegeraho muja ibiganiro twateguriye birabandanya. Unahuriwa mwanya kukigani ucheleke ya makuru ya spora bugwa higya no hino kuhisi. Dutega matuki mugenzi wacu ya kiduteguriye.
Chuti muri iki kiganiro cya siporo n'imikino, turavuga muri macya cyane ku mukino wa tennis no ku mupira w'amaguru. Ikaze muri siporo n'imikino ku ijwi ry'Amerika. Tennis. Umunyamerika kazi Serena Williams yaraye agumanye ikamba rye ry'i Roma mu Butaliyani. Mu mukino wa nyuma, Serena Williams yatsinze Sara Errani wo mu Butaliyani na set 2-0 ku manota 6-3, 6-0. N'umwaka ushize ni Serena Williams wari watsinze irushanwa ry'i Roma. Serena Williams niwe numero ya mbere ku isi mu rwego rw'abagore. Sara Errani ari ku mwanya wa 11. Iyi ntsinzi ni ya gatatu muri uyu mwaka ukiri mu ntangiriro kuri Serena Williams, nyuma y'amarushanwa ya Brisbane muri Australia na Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ntsinzi kandi ya 60 kuvaho Serena Williams atangiriye gukina tennis by'umwuga. Imuhaye kandi icyizere cy'uko ashobora kuzitwara neza mu irushanwa mpuzamahanga rya Roland Garros mu Bufaransa rizatangira ku cyumweru gitaha tariki ya 25 y'uku kwezi. Undi uzajyana i Roland Garros ibyiringiro byinshi ni numero ya 2 ku isi, Novak Djokovic wo mu gihugu cya Serbia. Mu irushanwa ry'i Roma mu rwego rw'abagabo, Djokovic yaraye atsinze uwa mbere ku isi Rafael Nadal wo mu gihugu cya Espagne na set 2-1. Nadal niwe watsinze set ya mbere n'amanota 6-4. Djokovic atsinda izindi 2 zombi n'amanota 6-3 buri yose. N'ubwa gatatu Rafael Nadal atsinzwe mbere y'imikino ya Roland Garros, ku buryo abamukurikira bibateye impungenge. Ijwi rya Amerika, imikino na siporo. Umuzamu wa 2 w'ikipe y'umupira w'amaguru y'igihugu cy'u Bufaransa ntakigiye mu marushanwa y'igikombe cy'isi azatangira ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha muri Brazil. Steve Mandanda yaraye akomeretse bikomeye mu mikino ya shampiyona y'u Bufaransa. Ubusanzwe Steve Mandanda akinira ikipe Olympique de Marseille. Abaganga be baraye batangaje ko adashobora gukira neza mbere y'ukwezi n'igice. Hagati aho, muziko Afurika izabihagarariwe muri Brazil n'ibihugu bitanu aribyo Algeria, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana na Nigeria ikibazo rero ni ukumenya niba aya makipe azabasha kurenga icyiciro cy'amajonjora akajya muri kimwe cy'umunani. Ni ikibazo abantu benshi bibaza, kuko kugeza ubu Afurika yarenze uwo mutaru w'imikino y'amajonjora inshuro eshatu zonyine gusa mu mateka y'igikombe cy'isi. Cameroon yabikoze mu 1990, Senegal mu 2002 na Ghana mu 2010. Nyamara rero amateka nanone yerekanye ko mu mupira w'amaguru hakunze kubamo ibintu bitunguranye. Ni ugutegereza rero tukazareba mu kwezi gutaha. Nshuti zacu, bakunzi ba siporo n'imikino, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.
Tukiri ku makuru ya siporo kandi dukubitire mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga Binini, twumve ibivugwa. Reka dutangurire kuri mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Burundi.
Mu rukino rw'umupira w'amaguru rwo kuri uno w'Imana rwahuza Uburundi na Botswana mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izokwitaba igikombe cya Afurika kizobera muri Maroc mu mwaka uza, Uburundi ntibwavyitwayemo neza kuko bwarangije urukino ubunganya n'umugwi wa Botswana ubusa ku bundi. Mu gice cya mbere cy'urukino, kiretse Piero Kwizera wenyine yagerageje gusatira igori rya Botswana, abandi bakinyi bose wamengo siho bari. Muri icyo gice cya mbere nyene, umugwi wa Botswana wararonse uburyo nawe nyene bwo gutsinda igitsindo, ariko umusatirizi wabo Joel asanga umunyegori Marc Lacazartuir ahagaze neza. Mu gice cya kabiri cy'urukino, Uburundi bwarasumbije imwe bigaragara Botswana buraronka n'uburyo bwinshi bwo gutsinda, ariko ntivyashoboka. Ku munota wa 85 urukino, Fisto Abdulrazak yarahushije igitsindo ku mutwe yateye ugarugwa n'igiti cy'igori. Olivier Niyungeko, icegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi w'intamba mu rugamba, ngo nta bwoba ngo umugwi wa Botswana ntukanganye, ngo bazogenda muri icyo gihugu bagiye kurondera intsinzi kandi ngo birashoboka.
Nk'uko mvuze ubusa ku bundi aho iwacu ntabyo twari twiteze, twari twateguye abakinnyi kugira basinde, mugabo mwabonye vyashitse by'umupira w'amaguru nuko vyama bimeze. Mugabo nibaza natwe turafisemo uruhara, abakinnyi bacu batanga umengo barabareka ngo bakine, sivyo twe twabetse mu myimenyerezo. Mugabo nabo nyine mwabonye ko bamaze hafi kino gose bakinisha umusatirizi umwe, bataye umupira bose bagaca bagaruka iwabo. Nibaza hari iwabo naho tuzogerageza natwe turaba imikenyero bagize, twarababwiye ko ari bwo bwa mbere tubabona. Mugu twabonye umugu wabo nyine umeze, turabona ko ari umugu udateye ubwoba cyane. Bizova ku myiteguro turiko turagira. Ubusa ku busa rero nibaze ko ego si bibi cyane, tubonye iyi ekipe ya Botswana twakinye, nicyo gituma tugiye kuraba umukenyero twakoresha kugira tuzorabimwe twokenyura hariya kugira tutahukana intsinzi.
Na Reverien Ndikuriyo arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha yuko ngo Abarundi borema, kuko ngo muri Botswana ngo intsinzi irashobora kuboneka. Akamenyesha ko ngo kubona bahamagaye abakinnyi benshi bakina hanze ngo si kugira ababuze abakinira mu Burundi gukina, ahubwo ngo ni mu ntumbero yo gutegura umugwi ugiye kuzojaho kandi bashaka kuzobukomeye mu minsi iza.
Twe turavye abakinyi dufise, turashobora kwizera yuko muri Botswana atangorane tuzogira. Iyi ekipe twayibonye, nibaza yuko n'abamenyeza bayibonye, turashobora guhindura. Twabonye amakosa yabaye, turashobora kuhahindura, kandi hariya muri Botswana tukabatsinda cyangwa tukanganya.
Mwatumye aka bakinyi benshi ugasanga abari ngahanya ugacu batangwa kwibaza ku mengo nta mpira bashoboye kuhera, usanga no mu kibuga hatangura abantu 9 ababiri bonye asanga kina mu Burundi. Ivyo ntibishaka gutuma mu misiza ugaruka ngo harutakaza kwizera.
Bo nibaza yuko mu gihe inkino nkizi ni inkino tubugururira abakinyi bose kugira ngo bagwanire igihugu, nabandi bazoza saba gusa nabandi bose bagiye batubwira ko bafite udugorane, niyo baheza tuzobazoza kugira tugire umugwisero kira gihugu ukwiye. Kandi murazi yuko umugwisero kira gihugu ubu ni migwi myinshi, murazi migwe ya Juventus ugiye muri Cameroon, murazi ko hagiye gutangura umugwi wa Juventus, ni kuvuga Olympique, n'abakinyi benshi kuburyo atanu mazovuga ati jenda z'umupira nzogumiye mu kibuga. Reka dutangure turonka abakinyi bose baze tumenye nivo bafise, hanyuma ze turamenya abamenyeza bazaramenye bati twege kuri iyi match dukeneye nakana.
Muri basketball naho mu nkino zo gusozera higanwa, umugwi w'Urunani ni washobora gutahukana intsinzi utsinze umugwi wa New Star worohewe cyane, mu gihe umugwi wa New Star wasa n'uwakengereye urukino. Umugwi w'Urunani ukaba ari wasumbije umugwi wa New Star amanota arenga 30. Elvis Hakizimana, kizigenza w'umugwi w'Urunani, amenyesha yuko ngo ibikombe byose bamaze gutwara ngo bikesha ishaka ari nacyo cyivugo cy'umugwi wiwe, ngo n'igikombe cimirije cy'ishyiganwa ry'u Burundi bwose ngo nacyo nyene baraciteze kugira bazobe batwaye ibikombe byose vyakiniwe uno mwaka.
Ni ibikorwa byinshi umugwi w'Urunani nkuko tubivuga dufite cyivugo Urunani ishaka. Turagerageza iryo shaka twarigendera twitanze twese, tukaza tugakunda umugwi birakunda, twese ino mwako dufite objective yo gutwara igikombe twarakoze n'ingufu kugira dushobora gutwara igikombe ni navyo byatumye hanini dushobora kubishikaho
Himirije igikombe cy'Uburundi bwose mwako yeze mutashobye gutahukana uno mwaka mufisiye ntumbere
amakosa twakoze umwaka weze twarayabonye uno mwaka ico dushaka no gusubira gutwara igikombe cha Champion National agatega garuki wacu tufise ibikombe byinshi cha Champion National nico gituma iki cyuno mwaka naco nyine kiduha ingufu nyinshi gusubira kugira dugume turi hejuru hano mu Bujumbura
hari imigwi myinshi yo ngahe Bujumbura ine ya mbere yose muzohura mu gorukino ni higanwa tazo baryoroshe mugiye gukora gute kugira mushobye gutwara igikombe mwabuze mwako heze
ukongereza ingufu abakinyi twahorana no mwako heze ni babandi nyene ubunya mu mutwe benshi barakuze baracyo barondera cyambere gikuru no kugenda turi umwe ingufu ziraza boro boro mugabo tugiza mantrenema neza uko tusanze tuyagira tuzokora antrenema kuva kwa mbere ushobora kumusi wa nyuma dushobora gushika hariya mu champion national turi bazima amazi dushobora gutwara ingufu nyinshi guse
umuntu abumva igikombe murakize
turashize cyane turagifise akatrepe plus
ngomenya ko inkino z'u Burundi bwose zizobera mu ntara ya Cibitoke mu mpera y'inondwe dutanguye
Desiratunga Imana Bujumbura ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude nawe nyene adufitiye makuru ya sport
Mu mikino guhatanira igikombe cy'isi kizabera muri Brazil guhera mu kwezi gutakwa gatandatu ikipe y'igihugu ya Cameroon nayo iherereye mu itsinda rya mbere hamwe na Brazil, Croatia na Mexique igihugu cya Cameroon kibarizwa mu gice cy'Afrika yo hagati n'uburengerazuba gihana imbibi na Nigeria, Chad, Republika Centrafrika, Gabon, Guinea Equatoriale na Congo Brazzaville Cameroon kandi ikora no ku nyanja Atlantika iki gihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 20 ubuso bwacyo bukaba kilometero kare 475 na 442 Cameroon yakoronijwe n'u Faransa iza kubona ubwigenge ku itariki ya mbere y'ukwa mbere mu mwaka w'1960 ku birebana n'umupira w'amaguru uyu mukino wadutse muri iki gihugu mu mwaka w'1920 mu mpera y'imyaka za 50 nibwo abakinnyi b'Abanyakameroon batangiye kwerekeza mu Faransa nk'ababigize umwuga ikipe y'igihugu ya Cameroon yitwa Les Lions Indomptables mu rurimi rw'igifaransa ari byo bisobanuye intare zidahangarwa iyi kipe ifite icyagararo n'igitinyiro ku mugabane wa Afurika imaze kwegukana igikombe cya Afurika cy'ibihugu Coupe d'Afrique des Nations inshuro enye zose mu ruhando rwo guhatanira igikombe cy'isi Cameroon igiye guseruka ku nshuro yayo ya karindwi mu mwaka w'1990 iyi kipe yakoze amateka yo kugarukira muri kimwe cya kane kirangiza icyo gihe yasezerewe n'ubwongereza ku bitego 3-2 hagombye kwitabazwa iminota y'inyongera umukinnyi w'ikirangirire mu mateka ya ruhago muri Cameroon Roger Mira afite agahigo k'umukinnyi ukuze kurusha abandi watsinze igitego mu gikombe cy'isi mu mwaka w'1994 Roger Mira yatsinze igitego ikipe y'Uburusiya afite imyaka 42 y'amavuko gusa icyo gitego cyari cyo kwikura mu isoni kuko Uburusiya bwatsinze Cameroon ibitego 6 byose kuri kimwe birimo 5 bya kabuhariwe Oleg Salenko ikirango cy'ikipe y'igihugu ya Cameroon ni umugara w'intare imyambaro yayo ni imipira y'icyatsi kibisi amakabutura y'umutuku n'amasogisi y'umuhondo Cameroon ariko yakunze kurangwa n'udushya mu myambarire uruganda rwa Puma rukora imyenda ya siporo ari narwo rwambika ikipe rwabakoreye imyambaro igizwe n'udupira tudafite amaboko iyi myenda yabarati ntugu abasore ba Cameroon bayambaye mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka w'2002 bongeye kwadukana udukoryo mu myambarire mu mwaka w'2004 ubwo baserukaga bambaye imyenda igizwe n'imipira ifatanye n'amakabutura ku buryo yabaga imeze nk'amasarubeti iyo myambarire itangaje buri gihe yahitaga yamaganirwa kure n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA nubwo Cameroon yaranzwe n'abakinnyi bamamaye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose 7 muri bo nibo bafatwa nk'inkingi za mwamba z'amateka y'intare zidahangarwa mu bihe byose abo ni Roger Mira Thomas Kono, Jean Manga Ongwene, Théophile Abega, Patrick Mboma, Rigobert Song na Samuel Eto'o. Abanya Cameroon ntabwo bazibagirwa umukinnyi Marc Vivien Foe waguye mu kibuga mu mwaka w'2003 ubwo yakiniraga ikipe y'igihugu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe mpuzamigabane. Muri iki gikombe cy'isi kigiye gutangira hari benshi babona Cameroon itazoroherwa no guhangana n'amakipe y'ibikonyozi nka Brazil, Croatia na Mexique cyane ko ngo muri iyi minsi biboneka ko Cameroon itakiri ku rwego rwayo yahoranye gusa hari n'abandi basanga Cameroon ishobora gutungurana igakora ibyo benshi batakekaga nk'uko yabikoze mu mwaka w'1990 umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cameroon umudage Volk Vink yamaze guhamagara abakinnyi 28 azatoranyamo 23 azifashisha mu gikombe cy'isi urutonde ndakuka rwabo azaserukana muri Brazil azarushyira ahagaragara ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatandatu mu bakinnyi azabacungiraho duhereye inyuma twavuga umunyezamu Charles Itange ukinira Konyaspor yo muri Turkiya na bamyugariro nka Aurelien Cheju wo muri Galatasaray yo muri Turkiya, Nicolas Nkulu wa Olympique de Marseille yo mu Faransa na Benoit Assou-Ekotto ubarizwa muri Queen's Park Rangers yo mu Bwongereza. Mu bakinnyi bo hagati abitezweho byinshi ni Jean de Macoun ukinira Rennes yo mu Faransa, Stéphane Mbia wa Sevilla yo muri Espagne, Landry Nguemo ukinira Bordeaux yo mu Faransa na Alexandre Songo mu ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne. Barusatirizi ikipe y'igihugu ya Cameroon itezeho ibitego muri iki gikombe cy'isi barimo Mahamadou Idrissou wo muri Kaiserslautern yo mu Budage, Achille Webbo ukina muri Fenerbahce muri Turkiya, Samuel Eto'o wa Chelsea yo mu Bwongereza, tutibagiwe Benjamin Mukanjo wo muri Nancy yo mu Faransa. Yari Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko muri programme yacu nshasha guhera mu kanya gatoyi isa 12 zo mu gitondo muja kubandanya mwumviriza ikiganiro dusangire ijambo, ikiganiro gifise hafi iminota 30 ku mugoroba wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Nimutangwe. Ijwi ry'Amerika ryikwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram watangiza ibikorwa byo gushaka guhirika guverinoma ya Nigeria mu mwaka w'ibihumbi 2009 ukayisimbuza leta igendera ku mahame y'idini ya Islam, uwo mutwe umaze guhitana inzirakarengane zitagira ingano no kwangiza ibikorwa byinshi mu majyaruguru y'igihugu. Uwo mutwe umaze guhitana abantu basaga ibihumbi bine, abandi benshi barahunze bava mu byabo kubera ubwoba. Boko Haram yatangiye igaba ibitero ku nzego z'umutekano no ku nyubako za guverinoma, ariko nyuma iza kwagura ibyo bitero no ku nsengero, imisigiti, amashuri, ibinyamakuru, amasoko no mu mago y'abaturage. Ibi bitero byose byagiye bimena amaraso menshi. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane, uwo mutwe wagabye igitero ku ishuri ryisumbuye mu ntara ya Borno ushimuta abanyeshuri b'abakobwa barenga 250. Umuyobozi w'uwo mutwe Abubakar Shekau aherutse gutangaza akoresheje amashusho ya video ko umutwe ayoboye wa Boko Haram ari wo washimuse abo bana b'abakobwa. Icyo gihe yavuze ko abo bakobwa batagombaga kuba bari mu ishuri, ko ahubwo bagombaga kuba bararongowe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka kimwe mu bihugu by'inshuti z'igihugu cya Nigeria yatangiye gufasha muri gahunda zo guhangana na Boko Haram no kuyirwanya. Muri zo gahunda harimo guhugura inzego zishinzwe umutekano banazigezaho ibikoresho bigezweho mwitumanaho. Amahanga kandi amaze gushyiraho igihembo cya miliyoni 7 z'amadolari kuwa bafite amakuru yo gufata abayobozi b'uyu mutwe wa Boko Haram. Amerika kandi irimo gutegura ikipe izoherezwa gufasha mu bikorwa byo kugerageza kubohora bari abana b'abakobwa bashimuswe. Perezida Barack Obama yavuze ko Amerika izakora ibishoboka byose kugira ngo abo bakobwa babohorwe.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya isa 12 n'igice turabashikiriza ibiganiro vyacu by'uyu munsi, ariko reka mugezi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru.
Federico urakoze. Duherero muri Libya, aho abantu bigometse ku butegetsi bareba batangaje ko bigaruriye kandi bakuyeho inteko ishinga amategeko, nirwo rwego rukuru ruyobora igihugu. Ako gatsiko kayobowe na General Khalifa Haftar wari waravuye ku rugerero. Imirwano y'i Tripoli yabaye nyuma y'indi ntambara yo mu mujyi wa kabiri Benghazi mu burasirazuba bwa Libya yabaye guhera ejo bundi kwa gatanu hagati y'abayoboke ba General Khalifa Haftar n'imitwe ya Kiisilamu. Intambara yahitanye abantu bagera kuri 80. Ubwo bateye inyubakwa y'inteko ishinga amategeko i Tripoli ngo bavuga yuko bashaka guta muri yombi abadepite bo mu mashyaka afite amahame ya Kiisilamu. Ariko icyo gitero cyabaye abadepite bose barangije guhunga ingoro y'inteko ishinga amategeko. Muri Nigeria, ikimodoka gitezemo ibisasu cyaraye gituritse gihitana abantu bane mu mujyi wa Kano mu majyaruguru y'igihugu. Icyo gitero cy'iterabwoba kibasiye agace gatuwe n'abakristu. Ntawe uravuga ko ari we wagikoze, ariko abashinzwe umutekano baratunga agatoki umutwe w'intagondwa za Kiisilamu Boko Haram. Boko Haram nk'uko mubizi igifite abana b'abanyeshuri b'abakobwa 276 yashimuse mu kwezi gushize. Muri Mali, abategetsi bibanze batandatu, abaprefe babiri n'abasuprefe bane baraye bahotowe mu mujyi wa Kidal mu majyaruguru y'igihugu. Umuyobozi wa MINUSMA, umutwe w'ingabo z'amahoro za Loni muri Mali, Albert Conders, yatangaje ko bishwe bunyamaswa abyamagana yivuye inyuma, kandi avuga ko ababikoze bagomba kubiryozwa. Ubwo bwicanyi bwabaye mu gihe imirwano yubuye hagati y'ingabo za leta ya Mali n'imitwe y'abatuareg mu majyaruguru y'igihugu. Imirwano imaze guhitana abantu 36 ku mpande zombi. Abandi bakozi ba leta ya Mali 30 bafashwe bugwate n'inyeshyamba aho ngaho mu mujyi wa Kidal. Muri Sudani y'Epfo, UNICEF, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abana, riratabariza abana 50,000 batarengeje imyaka 5 y'amavuko. UNICEF ivuga ko bashobora gupfa vubaha kubera intambara n'ingaruka z'imirire mibi. UNICEF irasaba amahanga kuyifasha, ikabona amadolari 111,000,000 kugira ngo ishobore kugoboka abo bana bo muri Sudani y'Epfo ndetse n'ababyeyi ba mama babo. Turangirize muri Siriya, umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere General Hussein Ishak yapfiriye mu mirwano n'inyeshyamba mu murwa mukuru Damas ejo bundi kuwa gatandatu nijoro mu gicuku. Guverinoma yabitangaje ejo, nyamara ntibisanzwe ko leta ya Siriya ivuga ko abasirikare bayo bakuru baguye mu ntambara. Intambara nk'uko mubizi imaze imyaka 3 muri Siriya. Ndabashimiye cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza, tuzongera kubonana ejo mu makuru.
Rakoze mugenzi wacu ya dushikije makuru. Abagiye kubandanya bumviriza ibiganiro byacu isa 12 zo mu gitondo, mushobora kubandanya mwumviriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.